Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 6 y'ukwezi kw'11 umwaka wa 2017. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Mu gihugu cy'u Burundi ugiye kuraba ibikorwa byinshi usanga ariko bakoreshwa biriko bikorwa n'ugwaruka. Nibo twabona keshi. Keshi abariko barabakoresha bobo barabosha hama babafise uburyo bo babafise kumbure n'ibindi bintu hama iyo bayingoranikana kabo barihungira.
Uyo ni Nzohabona Philbert umurundi ari mu nama iriko yahuza urwaruka 900 rwavuye mu bihugu 15 ruriko ruhabwa inyigisho zo gukunda igihugu. Nzohabona yo arongoye imwe mu mashyirahamwe y'urwaruka mu Burundi itaho iterambere. Inkuru takimwe ni inkuru yerekeye urugendo rw'intumwa idasanzwe ishyira abantu z'amakungu mu Burundi. Michel Kavando tubazigira kwa ko mu kanya kari imbere, ariko iyi mbere yaho reka dutege amatwi umugenzi wacu Aloise Bigirimana yaduteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse Aloise, mwanya ni wawe.
Mwaramutse Frediane, Frederic Murambabarira, tuyahere muyavugwa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu 226 barafuye, abandi barenga 200 barakomereka ni nyuma yaho barasiwe n'umugabo abasanze mu rusengero hafi y'igisagara cya San Antonio ni muri leta ya Texas. Kuri uyu w'Imana uwo yarashe nawe nyene yarishwe, kandi cyatumye akora iryo bara ntikiramenyekana. Ibiro by'imyamiramabi vya FBI hamwe n'abajejwe kuzimya imiriro bari mu matohoza mu gisagara cya Sutherland Springs aho byabereye ni ku birometero 50 uva i San Antonio. Perezida Donald Trump yatangaje ku muhingamo kuri w'Imana ko ari karakurikiranira hafi ibyabaye ahari mu Buyapani mu rugendo arimwo muri Aziya. Yasabye Abanyamerika gusengera abashikiwe n'ubwo bwicanyi. Abategetsi muri Texas ntibaramenya neza ibiranga uwo mugabo, ariko ibimenyesha makuru vyo muri Amerika bitangaza ko yitwa Devin Kelly. Ni umugabo w'imyaka 26 yirukanywe mu gisirikare cy'Amerika kirwanira mu kirere. Ikirangamisi cy'amatora y'umukuru w'igihugu cyari kimaze igihe kitari gito kirindiriwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri w'Imana cyaratangajwe. Komisiyo y'amatora yatangaje ko ayo matora azoba ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2018. Ayo matora yarategekanijwe mu mwaka wa 2016, ariko umurwi w'igihugu ujejwe kuyatunganya wavuze ko bidashoboka muri icyo kiringo bivanye n'intambara ibera mu ntara ya Kasai itorohereza iyandikwa ry'abazotora. Perezida Joseph Kabila yaranse kuva ku butegetsi naho ikiringo ciwe kigira kabiri ari naco ca nyuma carangiye umwaka uheze. Mu nyuma komisiyo y'amatora yavuze ko ata matora ashoboka imbere y'umwaka wa 2019. Mu rugendo aherukamwe muri Congo, Nikki Haley ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri ONU yasabye ko amatora abwirizwa gutunganywa mu mwaka wa 2018 atari uko icyo gihugu nikizoronka imfashanyo y'amakungu mu itunganya ryayo matora. Kuri aya makuru nyine abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahakanye icyo kirangamisi cy'amatora cyatangajwe n'umurwi ujejwe gutunganya ayo matora, aho bagaca basaba Perezida Joseph Kabila kuva ku butegetsi mu mpera z'uyu mwaka. Umuvugizi w'umugambwe IDPS utavuga rumwe n'ubutegetsi Augustin Kabuya yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP kw'icyo bazi ari uko Kabila ava ku butegetsi ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2017. Umutambukanyi wa Perezida Robert Mugabe, umukuru w'igihugu cya Zimbabwe, yatangaje kuri w'Imana ko yiteguye gusubirira umugabo wiwe ku butegetsi. Grace Mugabe yagize ati, ngira ijambo nshikirije Mugabe, ukwiye kundeka nkagusubirira. Yabivugiye imbere y'ibihumbi by'abantu bari bakoraniye kuri stade ku murwa mukuru Harare. Perezida Mugabe kuwa gatandatu yavuze ko ashobora gukura mu mabanga y'icegera cy'umukuru w'umugambwe ZANU-PF uri ku butegetsi umushinga ntahe Emerson Mnangagwa abonywa ko ashobora kumusubirira kandi akabera intambamyi umukenyezi w'umukuru w'igihugu. Grace Mugabe w'imyaka 52 y'amavuko yatangaje ko umugambwe uri ku butegetsi ugiye guhindura amategeko awugenga ushiremwo ko umukenyezi ashobora kuba icegera cy'umukuru wawo. Mu gihe ibyo byoba yoba aronse akaryo ko gusubirira Mnangagwa, akaba anaronse n'inzira yo gusubirira umugabo wiwe Mugabe w'imyaka 93 y'amavuko, akaba n'umukuru w'igihugu wa mbere ashaje muri Afrika, akaba amaze imyaka 37 arongoye icyo gihugu. Nguinzira hiyo njene izo tumareta zungwe za Amerika ishobora kumenya ibirwanisho vya nikleyere Korea ya Ruguru gifise no kubisambura no kugaba igitero uciye ku butaka. Ibyo byashikirijwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika mu rwete bwandikiye kuwa gatandatu abashingamateka bagomba kumenya ibikoresho hamwe n'uburyo bw'amafaranga bikenewe muri iyo ntambara. Urwo rwandiko kandi ruvuga ko umukenyuro n'uburyo Amerika hamwe n'ibindi bihugu bifacanya bikenewe mu kugondoza Korea ya Ruguru ari byo vugirwa mu ibanga. Bavuga kandi ko ibirwanisho bya nuclear ico gihugu gifise bihambwe muri ambabarira kure mu kuzimu. Abashinga amateka Ted Delieu wo muri leta ya California na Ruben Corrego nibo batangaza ayo makuru, bompi n'abademokrate basavye ko bashikirizwa ayo makuru kuri iyo ntambara.
Urakoze Aloise ku makuru uhejeje kudushikiriza. Ibiganiro bihuza Abarundi bigiye gusubira gutumwa ko muri Tanzania nk'uko byemezwa na Michel Kafando, intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi. Kafando atangaje iyo nkuru inyuma y'urugendo rw'indwi rwamushikanye mu Burundi, aho yabonanye n'abategetsi batari bake hamwe no muri Tanzania, aho yabonanye n'umwunganirizi mu biganiro by'Abarundi Benjamin Mkapa. Yemeza ko yishimiye imibonano yagiranye n'abantu batandukanye nk'uko tubibwirwa n'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza ari i Bujumbura mu Burundi.
Inyuma y'urugendo rwamushikanye i Bujumbura ku munsi w'Imana itariki 29 z'ukwezi kw'icumi guheze, Michel Kafando vya vyitezwe kwa kiganiro yamenyesha makuru kuri uyu w'Imana. Nubwo atariko vyagenze yasohoye itangazo ribagenewe muri rya menyesha imibonano itandukanye yahawe canke yatanze. Kafando avuga ko iruhande y'abaserukira ibisata vya ONU amwe mu mashirahamwe n'ibihugu bifasha u Burundi n'abarundi bamwe bamwe yabonanye kandi na Remenyamitwe umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu baganira ku migenderanire ya ONU na leta y'u Burundi muri rusangi yongerahura n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana. Uwo baganiriye ku vyerekeye ibiganiro bihuza abarundi. Ivyo biganiro ni navyo vyatumye Kafando afata indege imujana Dar es Salaam muri Tanzania ku itariki ya gatatu ukwezi aja kuganira na Mkapa umuhuza mu matati y'Abarundi. Natavuga amatariki kanuni bumvikanye ko yemeza ko bahurije ku kirangamisi gishasha cyo gusubira gutuma kabegwa n'amatati y'Abarundi kugira ngo baje kuganirira i Arusha. Intumwa idasanzwe yabonye isigura ko yashimiye Mkapa ku twigoro twiwe two gushikana ibiganiro ku musozo, anamwemerera ko ni izokwa imfata mu mugongo. Amwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu gihugu avuga ko yanejerejwe n'urugendo rwa Kafando n'atayakiriye. Maitre Jean Marie Nduwimana harongoye runani piske Burundi arimo yatwara ahamagarira abantu bose gutahura ko abarundi ubwabo aribo bategerezwa gutorera umuti ibibazo by'igihugu cyabo.
Tamugwi numwe yaba umugambo utwara yaba amashirahamwe ari mu gihugu yaba imigambo itandukanye, twese twemera kandi tugatahura neza yuko ineza y'abarundi ari kuyaga kuri kinakeriya kandi neza y'abarundi izova mu maboko y'abarundi. Amunyamahanga nawe amashirahamwe muzamakunga ibigo muzamakunga nabi bigadushikira ku ntambwe y'iwacu nkuko nako dushoboye ngo twarikunge kandi turigenga. Intumwa yawo ni Kafando dusaba ko yobwira umuhuza agaherezo ibiganiro maze abarundi ngaha ku kivi muri Sunday barahije gutanga ibyifuzo byabo. Hariho umugwi uri ku kive ujejwe inyanyiro bigira shingiro ubandanye nyabona hama twese abarundi mu bice bitandukanye duvise dutera tugiterere maze dusimbize dutegura amatora y'umwaka w'2020 kugira ngo tuyajemo twese tano umwe yidoga canke avuga ngo arakomuriwe muri kinakiriye.
Nduwimana anasanga ata muntu numwe akwiye kwiyumvira gukoresha inguvu mu gukemura ibibazo.
Ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya ryaravuze riti mu gihe amatora y'2023 ategurwa bamwe basaba abarundi kwama bubahiriza amategeko atandukanye agenga igihugu. nukufuga yuko abarundi bose miche yose migambwe yose mashirahamwe kubahiriza amategeko y'igihugu niwo mushinge w'iterambere niwo mushinge wo kubaka igihugu ari cyo sababu byabigomoza makungu byarutura bimwe bimwe nuko bishyigikira abarundi mu nzira y'amategeko mu buryo abarundi bonyene ari bo bonyene bateza kubaka igihugu cyabo naho nsaba ibihugu bimwe bimwe n'amashyamba amwe muza makungu hama kujyanye n'abanyamigambwe bamwe bamwe n'amashirahamwe amwe twebwe turimwo dusaba ko duterere intererano yacu dukoresheje urupfasoni dukoresheje inzira y'amahoro inzira y'ibiganiro igidashoboka igidakunda tukakiganirako mugabe icitwa ingufu ndigikunda ndibikushoboka
kuvagena wako bintu mwayabo nidasanzwe mu gihugu cyo Burundi mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka Michel Kafando ibaye inshuro ya kabiri agendera ico gihugu ku itariki ya 22 kwezi zitezwe kwaja mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano i New York gutanga raporo ivuko yasanze ibintu byifashe Roger Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Rugaruka ruinga majani chenda ruturuka muhigo chumina witanu harimo izo muri Afrika ibuseruko ruriko rurahabwa inyigisho zo gukunda igihugu no kutagaya ubuzi buto buto kugira ngo wirinde gukoreshwa n'abanyapolitike mu ndyane n'intambara izo nyigisho ziriko zibera yarusha zitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu UNESCO n'inkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Calvert niyo nkuru ari yarusha mu gihugu cha Tanzania
Nzohabonimana Philbert Morundi yaserukiye ishirahamwe gitaho iterambere rimwe mu mashirahamwe y'ugwaruka avuga ko abakiri bato badaciye ubwenge ngo banke gukoreshwa n'abanyepolitike inyuma y'intoreka basanga aribo bahagira ingorane nyinshi atanga akarorero k'imyerekano yabaye mu gihugu ciwe kuva mu mwaka w'2015 yahitanye ugwaruka rutari ruke urundi rugafungwa
mu gihugu cyo Burundi ugiye kuraba ibikorwa byinshi usanga ariko bakoreshwa biriko bikorwa n'ugwaruka nibo twabona keshi abariko barabakoresha bobo barabosha hama babafise uburyo bo babafise kumbure n'ibindi bintu hama
na mugenzi we aturuka mu gihugu cha Kenya n'ubukikirimwe imigumoko kubera amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera z'ukwezi guheze ni kwa bibona yemeza ko ugwaruka ariko ruriko rurakoreshwa ku mpande zose kubera maronko
ile kitu ambaye nawafanya sana bainke ama watimike sana
kija kintu gituma twiruka inyuma y'abanyepolitike no gukunda amahera nta kindi hame no kubura ico umuntu akora uwo menga nibo batubeshejeho kandi abanyepolitike baraza utugwaye no biwacu abari mu mabarabara no gwaruka ako kantu rero batwemerera dukiye kukanka
Adesa kwa ngusa ya mani kwa kukataa kile kitu kidogo ambayo wanapatiwa.
Uumigi menawe Rezerine Mashaka aturuka mugihugu cha Afrika yepfo atiamu gwaruka gwagiru runani gwinta menwa gwagwanya ubukene butuma abanyepolitike babakoresha.
Inclusivity and working together. It's more powerful.
Gukorera hamwe no kugira runani ni nguvu zidasanzwe. Abanyepolitike baraza bakagenda hakaza nabandi ariko gwaruka rubwirizwa kuba umushinge w'amahoro. Rugakora kuko abanyepolitike baduhendesha utuntu tutaja ntituze ngo ntora nzoguhibi nibi ariko mu nyuma ntitubihabwe kandi ubushonje nta mahoro aharanira.
There's no peace when you're hungry.
Umwe mu gwaruka gwo muri Tanzania nawe ahamagarira ugwaruka basa nabanganya imyaka kudakengera kazi na kamwe mugiye gatanga inyungu
ukisha kuwa na kazi mtu waweze akaja kukurubuni
uwo mwigeme yarahejeje kaminuza ari kumwe na bagenzi we bakora kazi ko gutoragura amacupa yakoreshejwe maze bakayasiga marangi bakayacapa ko nibishusho bitandukanye hanyuma bakayagurisha nk'utuganuke yemeza ko akibitangura abantu bamutwenga gukarakazi kaboneka nk'agaciriritse ariko kubo gashobora kumuha inyungu y'ibihumbi 50 ku ndwi na yarenga ibihumbi 60 y'amarundi Nzobonimana Philbert na wene amaze kubona ibyo yize muri kaminuza y'u Burundi byerekeye kahise atakazi bimuhaye we na bagenzi we baciye batangura kuja hamwe badandaza ibirato nawe navuga ko bisa nibigayitse ariko ko bitunze imijyango myinshi izo nyigisho z'ugwaruka rurenga majani chenda gwo mu bihugu 15 bya Afrika y'ubuseruko na Afrika y'amajepfo zatunganije unisha mu impuzo makungu gita y'imico UNESCO intumbero no kugwaruka rutanga akazi aho kwama ruteza amaboko Pierre Clavin yo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
tuwe usi njiti mwese kumiko mwana wanda nyakumbiza ilajo ishwija mengikani samina nilai wa shingisa ndesi mkirunde mkiano wanda unahoni wa mwanya wa makuwe kespo murundi na murwanda ayo makuru ya sport ya tanguli murwanda aho mgezi wa chu Jean-Claude Munyandila tugira kuvijere kilukino mpira maguru gwahuje umurwi w'igihugu cy'u Rwanda hamwe n'umurwi w'igihugu cya Ethiopia mu rukino rw'amahirwe ya nyuma yo kwitabira higanwa mpuzamakungu y'umupira w'amaguru tumutega amatwi
mu mupira w'amaguru ejo ku cyumweru Addis Abeba muri Ethiopia habereye umukino wahuje ikipe y'igihugu Ethiopia n'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi muri umukino w'amahirwe ya nyuma yo guhatanira uburenganzira bwo kwerekeza mu kicyo cya nyuma cy'irushanwa rya Shani 2018 u Rwanda rwatsinze Ethiopia bitego bitatu kuri bibiri ibitego by'u Rwanda byakinzwe na Eric Rutanga, Muhagira Kizimana ndetse na Christophe Biramahire. Umukino wo kwishyura uzabera hano i Kigali kuri iki cyumweru tariki ya 12 muri uku kwezi kwa 11. U Rwanda ruramutse rukuyemo Ethiopia rwaba rugiye gukina imikino ya nyuma ya Shan ku nshuro ya gatatu. Icyiciro cya nyuma kiri rushanwa rihuza amakipe y'ibihugu bya Afurika ku bakinnyi bakina muri za shampiyonazi wabo kizabera muri Maroc mu ntangiriro z'umwaka utaha 2018. Tunyarukiye mu mukino wa tenisi ejo ndi kwa gatandatu mu Rwanda harangiye irushanwa ryiswe Rwanda Open Circuit ryatewe inkunga na Banki ya Kigali Beka. Mu bagabo wabaye wa mbere ni Ismael Changawa Muzayi w'umunyakenya watsinze Umugande Duncan Mugabe ku mukino wa nyuma. Mu cyiciro cy'abagore igikombe cyatwawe na Shufa Changawa w'umunyakenyakazi yatsinze kuri finale umurundi kazi Aisha Niyonkuru. Kasim Ntageruka perezida wa federasiyo y'umukino wa tenisi mu Rwanda avuga ko hari ibigomba gukorwa kugira ngo imidari ireke gukomeza kwiharirwa n'abanyamahanga.
Murakoze. Nkuko nari maze kuvuga mu kanya irushanwa rirasojwe, abanyakenya bihariye imidari, nta kindi twakuyemo ni ukuvuga ko tugomba gusubira inyuma tukisubiraho tugakora imyitozo myinshi kugira ngo natwe ubutaha tushobore gutsinda. Nta kindi gituma abantu batsinda kubera imyitozo, kugira umwete nicyo kintu cyangombwa kiba gikenewe kugira ngo natwe dutsinde. Kandi nuba bakinnyi wese twaganiriye icyo kizere kirahari, ngira ngo wabonye na juniors dufite ko ari benshi, umwaka utaha muzabona abakinnyi beza cyane.
Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa tenisi mu Rwanda kandi aratubwira n'izindi gahunda z'amarushanwa ziteganyijwe mu minsi iri imbere.
Ku bakunzi ba tenisi mu Rwanda, icya mbere na mbere icyo ndi bukore ni ugushimira Abanyarwanda, kuko ngira ngo nawe mwabyiboneye twari dufite abantu barenga 200,300 buri munsi baba baranga hano, murabona abantu bahari. Ndabashimira cyane ko baje kudutera inkunga, buriya iyo haba visibility bituma na sponsors bagira umwete wo kuyoboka tennis. Kandi abenshi twashoboye kuvuga n'abambwiye ko byagenze neza, kandi Abanyarwanda ntabwo tujye tubeshya nabo, tuvugisha ukuri. Babyishimiye, babonye umukino uryoshye, uryoheye ku maso. Nkaba numva mbizeza ko mwaka utaha bazabona amarushanwa akomeye cyane meza. Icyo nababwira ni uko dufite ITF yaduhaye icyizere, baduhaye irushanwa rya Under 18 ni international tournament, nayo iza attractinga abana bari hasi imyaka 18, tuzatubefite mu mwaka utaha. Ibyo ni byambere navuga. Ayandi ni local tournaments, ndetse dufite n'icyizere, nubwo nta nemerwa kuvuga neza yuko tuza, u Rwanda rufite icyizere yuko nitwe tuza hostinga AGM ya tennis yo muri Afrika, bishobotse neza yuko na president wa ITF azaba hari. AGM izaba hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatanu.
Icyagaragaye kitari gisanzwe muri irushanwa rya tenisi ni imikino y'abafite ubumuga bakina bicaye mu tugare. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ubu naho dukubitire mu Burundi, aho umurwi nserukira gihugu w'Abarundikazi umupira w'amaguru batarenze imyaka 30 batsinze umurwi wa Afrika y'Epfo ibitsindo 2-0. Urwo rukino rwo kurondera imirwi izoja mu nkino za nyuma z'igikombe cy'isi i Paris mu Faransa rwabereye i Bujumbura, nk'uko mugenzi wacu Evariste Nzikubanyanka abitubwira.
Mu mpera z'indwi twari turangije, hatunganijwe mu mupira w'amaboko basketball mu gisagara cya Bujumbura inkino zo guhiganirwa igikombe cy'umukuru w'igihugu cy'uno mwaka wa 2017. Ku munsi wa gatandatu ku ruhande rw'abagabo, New Star watsinze Muzinga ku manota 59-51, Kerne watsinze Ambassadors ku manota 76-35, kuri Uwimana Jimukana watsinze Dinamo ku manota 56-48, Runani nago watsinze Rumuri 59-45. Ku ruhande rw'abigeme, Aigle Noir w'Imakamba watsinze Rumuri ku manota 58-48. Mu mupira w'amaguru naho, ihiganwa mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu yari rigeze ku munsi wa 10, kuri wa gatandatu habaye inkino zibiri. kuri stade Rukundi Ngozi Ngozi City wo muri ntara watsinze Lelier w'i Bujumbura igitsindo kime kubusa kuri stade Umuco Imuyinga Olympic Star wo muri ntara watsinze Flambeau d'Est wo muri Igi ibitsindo bitatu kuri kimwe kuri Uwimana igejisa umunani kuri stade Prince Rugwa Gasore umugwi Interstar watanguye nabihiganwa waratabukanye insinzi ya kimwe kubusa bwa Legends Athletique imigwi yose mu gisagara cha Bujumbura umumenyereza uwo murwi yagaragaje umunezero inyuma y'ugo rukino Robert Bimenyimana avuga ko we nabo bafashanya gutegura umurwi bagiye gukora ibishoboka kugira ugumu hagaze neza
ndibazanye twagize pre-season imigwi myinshi yaragize pre-season twe kintu chatugoye nico burya kugira utore equipe ronke nka equipe de base ugishika muri champion twashikiye muri champion twaranse kumanya ukitegura twanse kumwanya ukugira uko bona bakingenye bakina urashaka kuyihenda ugatanguza uyu umwemera yuko amazi imisa akina mu cyaro cha mbere ugacu sanga nivo yaramanuso ugasanga ahubwo bya wanse akiri mutoya ni wakomeye rero uko inkino zagiye ziraza ngira niko nagiye ndiga bakandiga bakinyi ubu nibaza yuko equipe de base ndibaza maze izi matches zitatu murabona kwidahinduka naramaze gutora rero equipe de base nico cyo kwirafasha
uno musi butsinze umugwi uvuye mu cyaro cha kabiri rufise amaraso ashushe twovuga yuko rero ubunye muri Interstar mugiye kubaranya mutsini hindi
ndibaza byose no gusenga no gukora cyane kuko ntawo uvuga ngo kwa masinda ko muri football ari gutsinda kunganya no gusinda iki gikuru nuko tugira hani abakinyi tubumvisha ko bokunda entraînement dukore kuko ntawo turashika bako tukiri nyuma nkubandanya dukora kugira turabe ko twova mu bibanza turimo
rero mumenyereza umugwi ni giki musaba abawurongoye ni giki musaba abakunzi ba Interstar
kwanza turashimira aba president barongeye umugwi wa Interstar kuko yaza kuba abandi kenshi umukocha sinzo nk'imatch zitatu cyangwa zina bacha bamwirukana ariko twasize imatch zitanu barihangana ndabashimira cyane ikindi naco nosaba abakunzi ba Interstar nibagaruke bafata umugongo bano bana babuze umuntu yo bafata umugongo kuko benshi barataye umugwi mugabo byiza bariko barerekana ko aba bana bashoboye byiza rero tubahamagara ko bogaruka kudufata mu mugongo abafana buje bakunda sinzi ntibakunda gusinda rero usinze rimwe cyane kabiri bacha bagira morale je ne baza yuko tubona dusenga tukabasabira nabo nyene baronka uburyo bwo kudufashisha n'abakinyi biwanje kandi imana idufashe tuzigame duhamagara kugira tubanaye tugira imenyezo neza
uno munsi muravye abakinyi mufise murabona ko bashobora guheza ihiganwa bahagaze neza canke mu gice cyo kwishura faze ruturu muzorondera abandi bakinyi
umugwi kwanza nituna nakwiza na list ya 30 je ne baza ko muri faze ruturu tuzokwengamo abakinyi kuko iyo kipe igumitsinda n'abakinyi barizana muga niba twaheza fazare turahantu heza je ne baza yuko bizosha bidufasha abakinyi bazosha bizana tugira tungereze ingufu bana bahana ndabongereze ingufu
igihe cy'isaha y'icumi kuri cyo kibuga nyene cyitiriwe umugabo wa Rudoviko kwa Gasore Atletico Olympique watsinzwe na Delta Star wo mu Gatumba ibitsindo bibiri ku busa kuri stade y'Igitega igihe cy'isaha umunani Flambeau du Centre na Musongati yose y'Igitega yanganije igitsindo kimwe ku kindi igihe cy'isaha y'icumi hatanye mu mitwe Aigle Noir w'Imakamba na Buja City wo mu gisagara cha Bujumbura iyo migwi yanganije igitsindo kimwe ku kindi umunsi wa cumi w'ihiganwa usozerwa kuri no wa mbere n'urukino rumwe rudende ugo rukino ruza guhuza kuri stade Prince Rugwa Gasore Leader Dike Burundi Sport for Africa uri mu kibanza cha mbere na Vitaro uri mu kibanza cha kane Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Tuki kandi mu Burundi umurwi w'umupira w'amaguru w'intara Rumonge niwo watabukanye uburenganzira bwo guserukira akarere kumanuko ni mwihiganwa gitiriwe amahoro no kunywanisha Barundi rigiye kuzohuza imirwi yatsinze yindi mu ntara zigize uburebure bune bw'u Burundi iryo higanwa ryatunganijwe n'umushikiranganji ujejwe inkino n'imico kama ni inkuru mugenzi wacu Chris Munezero ari mu Burundi
Umugwi wa komine Muhuta ku ruhande rw'intara ya Rumonge hamwe n'umugwi wa komine Vugizo ku ruhande rw'intara ya Makamba niyo migwi yahiganiwe guserukira akarere k'ubumanuko bw'u Burundi akarere kagizwe n'intara za Rumonge Bururi Makamba na Rutana Stanislas Songore umuhanuzi mushikiranganje bujejwe inkino n'imico kama ati izo nkino zitunganijwe mu gihugu cyose kugira zifashe mu biraba amahoro no kunywana
Izo nkino zabaye umutekano ntangere zituma abakina bubahana mu kwisunga amategeko ajejwe inkino urazi ko byari byayatse mu bonse rimwe murebere mu Burundi muri ico gihe twarabonye ko abantu barabana neza kubera imvo cyangwa ziriya bashoboye guhura bahujwe n'inkino kandi bakaganira bakanywana
Yeah!
ibitsindo bine n'ivyumugwi waseruki intara ya Rumonge watahukanye kuri bibiri vya Makamba. Nduwimana Ivan Junior kizigenza umugwi wa Rumonge amenyesha yuko ashimishwa no kugene izo nkino zigenze, agashima no kugene we nabanzi bakinyi bakiriwe mu ntara ya Makamba yatunganijwe mwo izo nkino.
Nabatenezerejwe cyane n'ubi bi ko bageje kurangiza kuva ejo kwara cyatuvuye kure ariko turashika turahura na bene wacu bavuye mu ntara ya Bururi. Abanyamakamba vema bavukanye twakinye abakinyi vema biagaragara neza ko nabo nyene bari baje biteguye kuko finale n'urukino deja wategezwa kuza we wateguye. Muri rusangi ikintu cyo kwakirwa n'ukuri twagishima cyane, byaragaragaye neza ko arabavukanye ari intara dusangiye mu gihugu kimwe kuko twaratembeye abo twabura tukaramukanya tukatembera mu mihinga itandukanye.
Medic niyo kwizigira umunyevugizo yararongoye umugwi w'intara ya Makamba avuga ko ari iteka kubona barashoboye gushika mu rukino rwa nyuma.
Kubona twashitse muri finale turabishima cyane, hanini tubishimira Imana yo yatumye dushika hano. Nubwo bitagenze neza nta kundi haburana babiri hagatsinda umwe. Abanyarumonge cyo twabatekerera nk'impanuro nuko bogerageza bakagira ingufu cyane cyane hagati wabo, naho nyene naho byatunani hagati wabo ntihari hagaze neza, bahakosore bagerageze kandi bagwize na discipline mu kibuga.
Itegekanijwe kuyo mugu w'intara ya Rumonge ari buzoserukira intara za karere kumanuka bw'u Burundi ukazohura urwego rw'igihugu n'iyindi migwi izoba yararushije iyindi mu burere bw'ubuseruko uraruko hamwe n'uburengerazuba. Makamba, ikimunezero w'Amerika.
Izi ya Amerika rigiye kwashikiriza ivyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za Amerika.
Imyaka 34 irarangiye kuva habaye igitero ku ikambi y'abasirikare b'abamarine b'abanyamerika ku mugwa mukuru w'igihugu ca Liban Beirut. Mu birori vyo kwibuka abasirikare b'abanyamerika 241 bishwe bari mu gikorwa cyo gucungera umutekano muri Liban yari igeramiwe n'ingwano muri icyo gihe, icegera cha president wa Amerika Mike Pence yatangaje ku icyo gitero yari intango y'ingwano barimo kuva icyo gihe, no kuvuga urugamba rwo kugwanya iterabwoba ku isi. Pence avuga ko intambara zahitanye abasirikare b'abanyamerika mu bice bitandukanye byo ku isi, kuva muri Libya gushika muri Liban, kuva muri Nigeria gushika muri Afghanistan, kuva muri Somalia gushika muri Iraq no mu bindi bice. Icegera cha president wa Amerika Mike Pence avuga ko leta ya president Trump yiyemeje kuvyerekeye gutsinda iterabwoba ry'intagondwa z'abayisilamu. Atangaza ko Hezbollah ari umugwi w'iterabwoba wateguye wongera ushira mu ngiro igitero cakozwe ku nteko z'abanyamerika i Beirut mu mwaka w'1983. Amenyesha ko ku ntwaro ya president Trump Amerika yongereza ingufu zayo mu kugeramira umugwi Hezbollah no gushira imbere intaha abayobozi bawo. Pence avuga ko leta ya president Trump yatangaje ko izoha impera uzotanga wese amakuru azotuma bamenya ikibanza abategetsi bakomeye babiri b'umugwi Hezbollah barimwo bagahagarikwa bakongera bagakubitwa intahe mu gahanga. Muri bo harimwo Fuad Shukur ari mu bateguye igitero cakozwe ku ikambi y'abasirikare b'abanyamerika i Beirut mu mwaka w'1983. Yamara Mike Pence avuga ko Hezbollah ari igikoresho c'igihugu cafashe iya mbere mu gushigikira iterabwoba, ico gihugu naco ngo ni Iran. Pence avuga ko President Trump yagabishije Iran ko batazobandanya kwihanganira ko ibandanya gushigikira abagira iterabwoba. Icegera cha President wa America Mike Pence avuga ko nkuko President Trump abivuga kenshi, ikintu ashimikiye ko kurusha ibindi ari umutekano w'abanyamerika. Amenyesha ko bazogwanya batiziganya iterabwoba ry'intagondwa z'abayisilamu aho rizokwibonekeza hose. Ivyo ni ukuvuga kandi mu gihugu cya Afghanistan aho intego za Amerika zizoguma zigwanya abatereban n'iyindi migwi yose y'iterabwoba gushika ibibazo iyo migwi itera bizimanganijwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya guhiga leta ya kiisilamu mu buryo itazosubira kugeramira abanyamerika n'ibihugu bicuditse na Amerika n'uburyo abanyamerika babayeho. Icegera cha president wa Amerika Mike Pence avuga ko haheze imyaka 34 urugamba rwo kugwanya iterabwoba rutanguye. Amenyesha ko abanyamerika bazobandanya kwerekana ubutwari bwabo muri urwo rugamba. Atangaza ko batera iteka ukwitanga kwabo kwa Amerika nk'igihugu biyemeje gutuza iterabwoba mu makungu bayobowe na president Trump.
Ibyo byari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za Amerika. Shuti mwese mkunda iladio juhuja Amerika, wigano tuwateguli mwra kakanya wigaru kingaha. Tubuneo kandi ya kanya kogu shimila engineer ya dufashe mungi ya bugizuma. Hamge na Fatou Kalala ya dufashe kwegiranya wigano ilo tuwateguli ye kuri mikro. Mwarekumu na Federica Unikije ama kuna imu ashikijwe na Aloiza Bigirimana. Mwakoze kudutega matukui tulabifuje ama horo numusi mwizi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.